Siri, Mizwi d'Amérique. Mizwi d'Amérique arrive à ce qu'ils viennent nous dire que nous sommes dans le monde de Washington DC. Nous ne faisons pas de télématri, Moraka Kanya, mais comme nous avons dit,
nous avons dit que nous avons dit que
Ishyirahamwe ryishinze kugwanya ihonyabwoko ku Burundi rikorera muri Canada ririyamiriza ibikorwa byo kuzura isigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze imaze iminsi rikorwa n'umugwi Severe Emmanuel Nkurunziza kwa ryo shyirahamwe avuga ko uwo mugwi ufite intumbero za politiki.
Severe hari uno munsi yarakomeje umureko muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2022 yatangwe bifasha ibikorwa byo kwitoza bya CNDD kubera umwe wese yarashyira uwamugabiye.
Yamara Pierre Kave ndayicariye arongo uyu mugwi Severe siko we abibona
mu mezi ari imbere Severe zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura baremerewe ukuri kufasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga.
Urubanza rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama nkenguzamateka urangira uno munsi kwa gatatu.
Indege ya Qatar Airways irifuza kugura imigabane muri Rwanda ya mu rwego rwo kwagura ingendo ikorera mu bindi bihugu nyuma yuko hari ikirere yabujijwe kunyuzamo indege zayo.
Perezida w'igihugu cya Malawi azokunguruza ku ngingo yafashwe na sentare ku munsi wa mbere ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri icyo gihugu.
Muri Afghanistan abanyamakuru barinubira ko leta itaborohereza kubona amakuru.
Aya makuru rero hamwe n'andi tubafitiye tuyaragaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito ni dore nyamakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Urubanza rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu nama nkenguzamateka ku birego byashyikirijwe n'inama nshingamateka by'uko yakoresheje nabi amabanga yiwe ku nyungu ziwe za politike bwite no kuba yabereye intamba mu mirimo y'inama nshingamateka rurarangira uno munsi kwa gatatu. Itezwe ko ibirego yagirizwa bihanagurwa n'inama nkenguzamateka. Itezwe ko abagize inama nkenguzamateka bakorana masaha y'inyuma y'umutaga kugira bafate ingingo nyuma y'urubanza rwari rumaze indwi zibiri kugira Perezida Trump avanwe ku butegetsi. Bibiri bya gatatu z'abagize inama nkenguzamateka ijana bategerezwa guhitamwo kumwegeka ko ibirego yagirizwa. Yamara umugambwe w'abarepublika ufise ibibanza 53 ku bibanza 47 by'umugambwe w'abademokrate mu nama nkenguzamateka. Akaba ata murepublika n'umwe arerekana ko azokwegeka ivyaha kuri Perezida Trump. Ku ruhande rw'abademokrate nta n'umwe aravuga ko azokwitandukanya na bagenzi we mu guhitamwo kwandika izera Perezida Trump.
Inkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ivuga ko abayobozi ba Qatar Airways batangije ibiganiro na Leta y'u Rwanda bigamije kugura imigabane igera kuri 49% ya Rwandair. Abayobozi ba Qatar Airways basanga ubufatanye n'ikompanyi imaze iminsi ikora ingendo zitandukanye ku mugabane wa Afurika bizafasha kwagura ingendo basanzwe bakorera kuri uwo mugabane ubonekamo umuvuduko udasanzwe mu iterambere ryo gutwara abantu mu kirere. Bizayifasha kandi no kudakumirwa n'amategeko akomeye ashyirwaho na bimwe mu bihugu by'Abarabu byashyiriyeho akato iki gihugu. Avuga n'itangazamakuru i Doha muri Qatari, umuyobozi wa Qatar Airways Akbal Albeka yavuze ko bizeye ko aya masezerano azagerwaho mu gihe kitari kirekire. Qatar Airways isanzwe ifite imigabane mu yandi makompanyi y'indege nka British Airways, China Southern, Cathay Pacific na LATAM. Yaguze kandi imigabane mu yandi makompanyi y'indege nyuma yuko yari imaze gukumirwa guca mu kirere cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Arabia Saudite mu gihe ibiganiro byaba bimaze kujya mu ngiro byatuma Rwanda ishobora gutwara abagenzi bava muri Afurika igaca mu kirere cya Qatar itabasha kunyuramo nta yandi mananiza. Qatar kandi yanaguze imigabane igera kuri 63% ku kibuga gishya kizubakwa mu Rwanda.
Mwandanya kumviriza makuru ya hirya no hino kwisi twabateguriye muri aka kanya. Perezida w'igihugu cya Malawi Pierre Mutharika yategetse abashingwamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere yuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mwaka uheze bifutwa agatunganywa ayandi matora. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa Perezida Mutharika Mugeme Kalilani uno munsi ku wa gatatu. Ingingo sentare yafashe ku munsi wa mbere ibaye ya kabiri gusa mu karere ka Afrika yo gufata ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma yo kwingingo nk'iyo ifashwe mu gihugu cya Kenya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Amatora mashasha ategekanywa ategerezwa kuba mu minsi ijana na mirongo itanu. Sentare muri Malawi yafashe ingingo yo gufata ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze mu kuvuga ko hari ibitari bike bitagenze neza muri aya matora. Umuvugizi wa Perezida Mutharika Mugeme Kalilani yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko bemera ko ingingo ya sentare iciye kubiri n'ubutungane demokarasi hamwe n'ivyifuzo vy'abanyagihugu zerekeye igihe abunganira Perezida Mutharika bazoshikiriza icese inzandiko zo kunguruza ntibitomoye muri iki gihe. Umuvugizi wiwe Mugeme Kalilani avuga ko Perezida Mutharika yafashe ingingo yo kunguruza ku ngingo ya sentare inyuma y'uko umugwi w'abamwunganira bamuciriye ku mayange ku vyerekeye iyo ngingo.
Muri Afghanistan ibinyamakuru bikorera imbere mu gihugu bigera ku 12 byasohoye ibaruwa ifunguye byandikiye abategetsi muri leta bibanenga ko batabaha uburenganzira busesuye bwo gutara amakuru. Babitangaje ubwo bari bahuriye ahantu hazubakwa urwibutso rw'abagenzi babo bishwe bazira umwuga wabo. Muri iyo baruwa abanyamakuru bavuga ko mu myaka myinshi ishize igihugu cya Afghanistan cyakomeje kugenda biguru intege mu korohereza abanyamakuru gukora akazi kabo no gutara amakuru. Nubwo ariko bivugwa ko Afghanistan ari igihugu bigoye gukoramo umwuga w'itangazamakuru ngo iracyari ku isonga mu bihugu biza imbere mu gutanga ubwisanzure muri ako karere iherereyemo. Abanyamakuru barasaba leta, amahanga hamwe n'amashyirahamwe afite mu nshingano zabo kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru kugira icyo bakora mu maguru mashya mu rwego rwo kuborohereza kugera ku masoko y'amakuru. Ku rubuga rwa Twitter, Sadiq, umuvugizi muri biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko leta ifite ubushake bwo kubungabunga ubwisanzure bw'itangazamakuru kandi ko biteguye gukorana n'inzego zibishinzwe gukemura icyo kibazo. Kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika i Kabul, umuvugizi wungirije muri Presidence Dawa Khan Menapal yasabye ibisobanuro kubivugwa ko leta idatanga uburyo bwo gushaka amakuru. Yagize ati bigomba gusobanuka neza kuko abanyamakuru bavuga ngo mu myanya myinshi ishize ntibyumvikana, hagomba kumenyekana rero igihe naho byabereye.
Mubandaje kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi tatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Tubibutse nuko twagarutse ku murongo wa FM kuri radio inshuti ya bose mu Rwanda.
Nyuma y'amakuru havugwa hejo hino ku isi kano tunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye guhera mu Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaza ko rwatangiye iperereza ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Uwizeyimana Evode. Urwego ruvuga ko uyu muyobozi akekwaho guhutaza Madame Mukamana Olive wari umusabye kunyura mu cyuma gisaka binjira mu nyubako ya Grand Pension Plaza mu mujyi wa Kigali aho kubikora akamusunika kitura hasi. Umuvugizi w'urwego yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko uyu muyobozi akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi kuri iyi nkuru turabagezwaho na mugenzi wacu Asumuta Kaboye.
Kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya Isco akikubita hasi. Ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye Minisitiri Uwizeyimana Evode kunyura mu cyumba gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya Pension Plaza iri mu mujyi wa Kigali, ariko Minisitiri ntabikoraho ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi. nyuma y'umunsi umwe inkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB utangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha Umuhoza Marie Michel uvugira uru rwego yabibwira Ijwi rya Amerika
yego nibyo ibikorwa by'iperereza byaratangiye
ubundi si ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza
ati ntacyo kidasaba iperereza kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze iperereza ni ngombwa ushobora gukora mu bikabera mu muhanda ariko mu muhanda nta mugenzacyaha uhari uri kandi guhita akora iperereza niyo yaba hari ubu nawe yafatwa mu rwego rw'umutanga wo hafi iperereza ni ngombwa cyane
ubwo ni icyaha akurikiranyweho
ni ugukubita no gukomeretsa
icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye
icyo cyaha uraza kugisanga mu nyungu y'ijana na 2021 igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda igihano ni hagati y'imyaka itatu kugera kuri itanu
nyuma y'amasaha y'iki gikorwa kibaye haje kugaragara ubutumwa bwanyujijwe kuri Twitter n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye ubwo butumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje kubyabaye ntabwo byari bikwiye kwigiye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta namaze gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubunzi sanje muvugizi wa RIB avuga ko gusaba imbabazi bidakura gukurikirana icyaha
gusaba imbabazi ni kimwe amwabare yashobora kutamusaba indishyi z'akababaro ariko ibikorwa byikurikirana cyaha ntabyo imbabazi zibikora
kuri uyu wa kabiri kandi ikigo ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana yahuye na Madamu Riva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Riva ari mu kazi ke urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko cyakiramutse kihamye uyu muyobozi yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka itatu kugeza ku myaka itanu Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Tukoze Asumta tuve mu Rwanda tuze mu Burundi ashyira hamwe gishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi rikorera muri Canada Assez Genocide Canada byamirize bikogwa byo kuzura isigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze imaze imisi bikogwa n'umugwi sever ushejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu rwandiko ryashize ahabona iryo shyira hamwe ry'abarundi ribona ko uwo mugwi uhengamye kuko uvuga ko werekana ibisigarira by'abahutu bishwe mu mwaka w'1972 gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka mu mwaka w'1993 abarundi basaba leta kwitondera icyo gikorwa kugira ntigicanishemo abanyagihugu mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri inkuru
igikorwa cy'umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntikivugwa ko rumwe ishami gishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi Assez Genocide rikorera mu gihugu cya Canada ririyamiriza ibikorwa by'uwo mugwi ni mu gihe uwo mugwi umaze iminsi wegeranya ibinogo rusange biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cyagiye kiracamwo Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa Assez Genocide Canada arenegura ko uwo mugwi sever uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusange habe n'abantu bishwe mu mwaka w'1972 1972 gusa umwaka sever uvuga ko hishwemo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu Nkurunziza ati sever ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari ivyo
nk'akarorero mu gice ca Karuzi aho mu mpera zo ku kwezi kwa mbere kwa 2020 babubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuzwe avugwamo na cyane cyane mu ntara zo hagati mu gihugu eka Karuzi Gitega Muramvya n'ahandi hose ashaho navuza kuri hakuru tutibagiye za Ruyigi Kayanza ikorone nk'igihugu cyose akabije gituma rero twitwahakanye yuko sever ibandanya ibesha makungu ibesha n'abarundi ivuga yuko iriko irerekana ahambwe abarundi bishwe mu 1972 ikabikisha mu kuzimanganya ikintu cyose cyerekana ihonyabwo kugakorewa abatutsi ibyo rero twebwe tukaca tubidoma kuri toki tukabindegura twivuye inyuma kube aho kunywanisha abarundi nkuko bivugwa bizimiza ukuri
mu mpera z'ukwezi guheze Pierre Claver ndayicarije arongoye uwo mugwi sever yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo cy'ibyo baranguye mu mwaka uheze w'2019
umugwi sever umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri cy'abantu bashika ibihumbi 142 n'abantu 505 bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo ico gitigiri dushikirije nabantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke karitie ivyo bitigiri bikaba byavuye mu byabituye umugwi ku bushake bwabo gusa hariho rero nabandi benshi batararonka karyo ko gushikiriza ivyabo
abagize ase genocide Canada bagwiriyemo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 babona ko uwo mugwi sever ufise intumbero za politike cyane cyane muri iyi minsi yegereje amatora bibaza igituma atabinogo vyahambwemo abatutsi biraboneka
Severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri 2022 yatangwe bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese yagashyirwa mugabiye je tumwe cyambere dusaba nuko iyo Severi ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko agiyeho wigenga
ndayicariye arongoye uwo mugwi Severi wewe siko abibona
mu mezi ari imbere Severi zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura baremerewe ukuri kofasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga
si aste genocide gusa rivuze ko ibikorwa bya Severi birimo amahinyo kuko n'abatavuga rwe na leta canke amashami yigenga co kimwe no mugwi wa ONU ujeje wagateka kazi na muntu bari bamaze kubivuga ndayicariye arongo yo mugwi kuva mu mwaka w'2018 avuga ko abawagiriza guhengama arabashaka kuwandika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise ku Burundi kamenyekana abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ari nayo ntego yo mugwi Severi washyizweho mu mwaka w'2014 uwo ujeje gutohoza ku mahano yashikiye Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'2008 yamara abatabemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoworohera cye Clavenio Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Tibanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ati juri d'America Washington DC mu Burundi mu gihe isi beginzigeri imaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka Afrika buseruko ni hembe rya Afrika leta ya Burundi itangaza ko umuti nyamukuru yiteguriye gukoresha ziramutse ziteye Burundi ari ukuzinoba no kuzifungura mushikiranganje wa jeje rw'uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema asigura ko no muri kahise ari uwo muti abategetsi n'abarundi bakoresheje mu kuzituza roje buri kaneza araduha ibindi
Kuburundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu birengo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushinganje w'uburinzi n'ubworozi Deo Guide Rurema ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami mwezi gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu Burundi na cyane cyane mu kingira imbibe z'uburundi no kugwanya abakavamahanga bashaka kubugogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'1952 1998 ubwa kabiri hari kuri Republika ya Kabiri mu mwaka w'1986 ku ntwaro ya President Jean Baptiste Bagaza nawe nyene ahwizwa ko n'abarundi bose nkwateje imbere igihugu hagati y'1976 n'1987 ku ntwaro yabagaza icyo gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura nubwo abategetsi niyo umuti bategekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'Uburundi Deo Guide Rurema mushanganje urimye n'ubworozi yabitangaje mu kiganiro yahamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri kubo batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana Rurema arabasigurira akanabamana na
Twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake amugatushira ku muriro kugira ngo ajye amababa ateko wasanga indani hari mu mucezo twarabyihereza kabisa urumba rero nahizo nzige zatera umwamwezi gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batetsemo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungu naha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi singaho nyine hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura kugira ngo murumva nk'aha kujya muri Congo aho babonye ibikogoshi ntibabiheba kubwira icyo gisida zigashika izo bazaje zose twazifungura
umushinganji urema anamenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika
ushyiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzobugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mushikiranganji nabo dufashanya mu iterambere n'amashyirahamwe akora cyane mu gisata cy'uburimyi ushyiraho umugwi w'abahinga bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare gushyiraho integuro yo gukinga ikiza nikidushikire kiturumbuka utunganya ingendo zo guhanahana ibyiyumviro mu bihugu bimaze guterwa n'ibyo biza by'inzige gushyiraho ubuhinga bwo gutuma tumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cyane cyane ikoreshwa ry'ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa cyitwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazifungura igihe zoshika gushyigikira ibigo by'ubushakashatsi no guteza imbere ibikoresho byo kurwanya izo nzige
kuva mu mpera z'umwaka wa 2019 inzige zateye ibihugu bya Kenya, Ethiopia, Sudani y'Umanuko, Eritrea na Somalia mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu byo ku isi bitari bike ubwa mbere zatangiye kuvugwa hari mu mwaka w'1915 ziguma zisubiriza kugera mu mwaka w'2025 Roger Urikaneza ijwi rya Amerika
urakoze Roger tukiba mu Burundi ariko witwa Faustin Kumana avuga ko hari umuhanga wigenga mu byerekeye ubutunzi yatangije ku munsi wa kabiri gahunda y'igihugu yise Kira Burundi avuga ko iyi gahunda igenewe gusubiza Burundi mu nzira ni mu gihe hari bamwe bibaza ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Burundi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2020 yaganiriye mu kanya n'ijwi rya Amerika ku bijyanye n'iyo gahunda atangira avuga ku byerekeye iyo gahunda n'icyatumye ayitangiza yavuganye na mugenzi wanjye ndi kuri kumwe muri studio Fidele Mwaganiye
uwo mugambi twawumvire kubera turazi ibihe by'ubuhitiyemwo hanyindyane mwanye politike mu miryange kuva na kera hakabura ingene hasokoroka ibyiyumviro bishyashya byo abarundi bohurirako nk'ibya polide sosiyete bidakunze kuboneka twica turavuga tuti rero reka duterere twandike en polide sosiyete umugambi exemple ideal twe tubone tuti ugiye mu ngiro igihugu cy'u Burundi shoko bari cyada ku iterambere kikabwira umurindi n'ibindi bihugu uro mugambi witwa Kira Burundi ni ukuvuga initiative Burundi yemeje kuri uwo nubwo Kira Burundi hanyuma mu bisanzwe ni igitabo cy'impapuro 160 anashaka mugabo kirashize ukuntu gishyira mu iryungane rimwe umuntu agatabyumva ni ukuvuga rero ni izamura ry'ubutunzi bw'igihugu no kurwanya ubukene bihagaze mu gufatana mu nda kw'abarundi intwaro ibereye uburongozi bukomeye buryo buja kandi bushobora guhindura abarundi bishimikije ingingo nziza zifatwa mu bijyanye n'ubutunzi turazi kamere ubutunzi kamere igihugu gifise kugira turonke igihugu kiri imbere kandi gitekanye n'ibindi umurundi wese ashobora kwiyumvamwo neza maro kubera mu birimo byinshi turagaruka kuri kahise k'uburongozi umwe kahise umwe bwagenze n'ingaruka bwagenze by'ubutunzi tukerekana ibintu 12 byo bamwe mbe rwa ko fondasiyo ukirekana imigambi y'ubugingire bw'ubutunzi na plan de relance nyine byo genda ninge ni gihugu cyo bagitacyate imbere bako rero tubona bitigeza gusaba guhindura ingendo kw'abarundi cyane tuvuga yuko dovili kiba twayitse parizi mu kabihinduke tukize Burundi mu butandukane bwacu nk'amabara y'umuntu w'amazi nka perezida sosiyete arcancier.
Uwo mugambi w'igihugu musohoye mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2020 mwamufite intumbero ya politike mwamufite imigambi yo kwitoza muri amatora.
Ya nta ntumbero twiye turafata kuko tuvuga tuti reka dushyire umugambi aho gutuma abantu bashobora kugira deba abantu bagiye deba bagire abanyakitwa sokombe b'ingiro byabo dufashe ko izindi bishashe biba birasokoroka tuve muri bya byinjira mingo mu kujyana mu gutukana no gushihana bidusubiza inyuma mbere ngo biduteye isoni tuje kubyimbira bya byinjira abantu baze turabe kuri turabe igihugu iyo kiri ko kirabyinye two gusana ugaruka rumwe kazova kiza tuve muri bya buntu buto buto nicyo twashatse gutera na ibyo byo kwitoza hageze tubona ko bikeneye kubibwira abarundi mugabo igihambaye utwenda tubyimbira bisokoroka bityo koresha rero guterera igihugu kiragutererera uri mu matora cyangwa utayarimo bose byumvire birasokoroka abantu bakabyumva twagituye abarundi bose tubitura cyane cyane gwaruka bakeneye kazoza keza n'uburongozi buzova mu matora mu 2020 kugira tubushyigikize ibyiyumviro nabwo nyine kugira buzaba bukeneye.
Aho kubavuga ko hari ivyumviro vyiza vyamye vyarashikijwe kuva kera bakavuga ko kumbure abategetsi batigeze babishyira mu bikorwa naho baba bazi ko ivyo vyumviro bifadika nikiye cizere mufise ko abategetsi bazova muri amatora bazobikwiye
ubuje ndabona ko ari bishashe bamwe ivyumviro bisoko ku muntu avuga kamwe kariya na kamwe hariya hanyu cyo kimwe n'ikintu gisoko nka fondation sosiyete ko n'ubundi n'abanyapolitiki bari bategeza kuri iyo migambi na sosiyete twebwe maro tubushyigikira tuvuga tubona n'abantu gushyika turabe niyo ntiyari nshobora kugira kuko n'ubundi ndi nshobora gusa gusubira uwo munsi n'abafata ingingo bwatwizera yuko bizohinduka urabona yuko twawusohoye mu matora nyine nuko tubona ko mu matora ariho n'ivyumviro bya bamwe n'abandi bigira bikokorope angaje na badofata ati twabwiye tuti burya rero kuri iki twiza tubona coiki hari n'abandi twatumerirwe bashobora no gushyigikira kumbere kubikora.
Murakoze turabashimiye. Yari Faustin Ndikumana yatanguje umugambi w'igihugu yise kira Burundi ko aganira n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye kuri iki kiganiro.
Murakoze.
Mukanya gato turasezerana ku makuru n'ibiganiro tatatu bafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho rero kadusubiye tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Ubanza kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump unama ntenguzamateka ya Amerika ku birego vyashikijwe n'inama nshingamateka vy'uko yakoresheje nabi amafaranga amabanga murantunga yiwe ku nyungu za politike bwite no kuba yabereye intambamye imirimo y'inama nshingamateka rurangira uno musi kwa gatatu bitezwe ko ibirego yagirizwa bihandagurwa n'inama ntenguzamateka. Bitezwe ko abagize inama ntenguzamateka bakorana mu masaha y'inyuma y'umutaga kugira abafata ingingo inyuma y'urubanza rwari rumaze indwi zibiri.
Ikompanyi y'indege ya Qatar Airways irifuza kugura imigabane muri Rwandair mu rwego rwo kwagura ingendo ikorera mu bindi bihugu ni nyuma y'uko hari ikirere yabujijwe kunyuzamo indege zayo.
Perezida w'igihugu cya Malawi Pierre Mutharika yategetse abashingwamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere y'uko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze bifutwa hagatunganywa ayandi matora iyo nkuru. Tangazwe n'umuvugizi wa Perezida Mutharika Mgene Karilani uno munsi kwa gatatu ingingo sentare yafashe ku munsi wa mbere ibaye ya kabiri gusa mu karere ka Afrika yo gufuta ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu nyuma y'uko ingingo ndiyifashwe mu gihugu cya Kenya hari mu mwaka w'2017 amatora amashasha ategezwa kuzoba mu minsi 150 muri Malawi.
Twababwiye kandi ko muri Afghanistan abanyamakuru binubira ko leta itaborohereza kubona amakuru.
Amakuru rero ni ibiganiro tuba tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Aha niho bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro byahagarariwe na Edi Gwema kuri mikro ari kumwe nanjye Fidemio Ngabo
nanjye Temu Ishimwe.
Tuwaseze rero tubifuriza kugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.